warumvise ko umubanyi wanje bamwinjiranye mu nzu.
Ego, kandi ngo baramwivye rukomba amazi. Ariko nibiza yuko bari bafise inkingira mpanuka.
Inkingira mpanuka ni iki?
Inkingira mpanuka namasezerano guha akaryo ko kuriha amahera mwishira hamwe kugira ukingira amatungo yawe nk'umuduga, inzu yawe, heka mbere n'amagara yawe.
Uwo mubanyi wacu yari afise ubwoko nyabaki bw'inkingira mpanuka.
Ngo bari bafise inkingira mpanuka ku nzu yabo n'ibirimwo bikazabafasha gusubiriza bimwe mu byo bibwe n'ivyo batakaje.
Ewe, bari ruhukije.
Nibyo byari byabashavuje, ariko baranezerewe yuko bari bategekanije inkingira mpanuka ibereye.